Onesua ugwa bukombe, achiriwo mnyororo uzi mabugiyo bugose, inyuma ya hose nari na inyuzwa hii Frankfurt, yele kanieko kubugayo, gana Onesua, ya galari ubugi chanyi, buga kore wabatuti, baba nyalguanda, bagera kumajane na minongi tanu, bari ba hongie, muri kilizia, iherere ikiziguro, mwa kayu guhumbikima na majane chenda na minongi chenda na kane. Iyo senari ya giziti, nduguru yetu kwa mugina, turafisi vye mezo na inyuzwa kubugana Onesua, yate guye, arakora yongera tanga n'amategeko yo gukora genocide yo mu 1994 bimwe muri ivyo vyemezo nuko zimwe mu ntera hamwe zagandaguye abo batutsi bari bahungiye muri kiliziya y'ikiziguro ari we yazishikanye ahabereye genocide mu duga wiwe nduga yitwa mugina acira umunyororo wo guherayo inyuma yaho sentare nkuru y'igihugu cyo Budagi yankiye imyaka 14 yari yaciriwe mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka Onesua Gwabukombe afise imyaka 58 yahungiye mu gihugu cyo Budagi kuva mu mwaka w'2002 havafungwa mu 2010 inyoma y'umutahe wo kumurondeza wasohowe n'igihugu cyo Rwanda mu 2007 amakuru dukesha ikinyamakuru Izuba gikorera mu gihugu cyo Rwanda akemeza yuko uretse Gwabukombe yakatiwe gufungwa burundu hoba hari abanyarwanda bandi babiri bakiri mu Budage bagize uruhara muri genocide yo 1994 bariko barahigwa n'ubutungane bw'Ubudagi bubisabwe n'u Rwanda ayo makuru ngera akavuga kandi ko komisiyo y'igihugu cy'u Rwanda yo kurwanya genocide ishimishwa n'ingingo yafashwe na sentare na inyuzwa y'igihugu cy'u Budagi Iberlamo Budagi Diane Nahadwe ijuri ya Amerika.